ibirori byarimo ihimbaye, byarimo urukundo, byarimo amahoro. Emwe twahereye ku nkuka y'imisa yasomwe n'abepiskopi bari baje, uw'ingozi ajejwe mukuru w'inama y'abepiskopi niho yari ari, n'userukira papa mu Burundi niho yari ari, n'abibururi. Hanyuma ibyo birori byahagarikiwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Ngira nta muntu yasigaye no munsi Bujumbura, hari sinzi iby'abantu, abantu barenga 5,000.
Haraheze imyaka 20 iryo shyirahamwe murishinze. Margarite Barankitse, n'ishyirahamwe ryaranguye ibintu bikomeye cyane rwose. N'ishyirahamwe ryasabye ko mwebwe ku giti cyanyu mwitanga, eka mugakoresha umwete, urukundo, umutima ukomeye cyane cyane mu bihe mwaciyemwo mu gufasha urwaruka rwasinzikajwe na SIDA, abana b'imfubyi basinzikajwe na SIDA, eka abana bo mu ibarabara, abana batawe, abana ataho bikora, eka n'abavyeyi nyene bamerewe nabi, haba kubera ingwano n'ibindi bintu. Mbega mu myaka 20 iheze, Madame Margarite Barankitse, mwari mwibajije mukiritangura ko mu myaka 20 iryo shyirahamwe ryo warimaze kurangura ibintu twabonye.
Erega Fredi, je n'ubu sindiyumvira ko ari cyo ari jewe naritanguje. Erega narahunze gusa, ni ukuvuga ko iminsi yose ntangazwa n'ibi bikorwa, kuko ubu n'ukuri ndatanguye kubona ko atari jewe, ahubwo hari ukuboko kw'Imana kumure kurankoresha nk'uko ndi n'amagara make yanje. Ngasi novuga ko ubwa mbereho sinashaka kugira ishyirahamwe, ubwa mbereho jewe n'ubunguma niyumvira icyo mpa ryarabaye ishyirahamwe kuko imbere y'amategeko byategerezwa. Ariko iminsi yose namasanga hariho ibindi bikorwa Imana isabye kurangura, nabyo nari niteze na gatoyi. N'ubu ujyama bintangaza uko bukeye ko bwinji ngene abantu bose baciye nabo bahagurukira rimwe bakaza kumfasha, uri umuzungu, uri umwirabura, uri uwundi. N'ibitangaza by'urukundo rw'Imana, kandi n'ibitangaza by'ingene abantu iyo bagiye hamwe bashobora gukora ibintu birengeye ubwenge bw'abantu.
Iryo shyirahamwe ryamaze imyaka 20 nk'uko tubivuze, kandi yaranguye ibintu bikomeye nk'uko namwebwe nyine mubitubwiye. Hakaba hariho n'urwaruka mwareze rwahavuye, ruba urwaruka ruteye imbere, haba aba engineer, abaganga, eka n'urwaruka rwashoboye kuza rugakora muri iryo shyirahamwe nyine. Mbega ahantu mwibaza ko iryo shyirahamwe rizoba riri nko mu myaka 20 iri imbere ni nkahe? Ubu imigambi mufise muri iryo shyirahamwe nko mu myaka 20 yindi iri imbere niye?
Umugambi umwe namanifuza, naho abantu bamwe bari kwaraseka, icoma ntihagire umwana asubira mu ibarabara, ntihagire umwana basubira gufunga ngo tumusange mu mabohero, ntihagire umwana yandura SIDA muri iki kinjana cya 21, ntihagire umwana yicwa n'inzara isi y'i Burundi imera. Rero nguwo mpa amafaranga norara ibyo byose mbujije, ntihagire umwana abura nyina ariko aribaruka ngo abe intano. Urumva rero indoto ni nyinshi, mugabo uburyo ntibwana burakurikira. Mugabo mezo shalom, ko mezo shalom n'ubutumwa ukomoka ku rukundo rw'Imana. Nico jewe mu gitondo ndabyuka ngaca namubwira gusa agasabisho kamwe, ese Mana womfasha, ntihagire intamba mwishyira, nawe ukerekana ibitangaza mu bantu.
Nk'uko mwabivuze, ishyirahamwe Sharoma ryamenyekanye, ryarafashijwe n'Abarundi, abirabure, abazungu, abantu bose i Buraya, muri Amerika. Ariko nashaka ndabaze niba hariho nk'intambamyi gushika wamubona zoba zibabuza kurangura imigambi yose mwipfuza nka vision mufitiye iryo shyirahamwe.
Intambamyi nyamukuru ni ukuntu Abarundi baguma bazerinze. Abarundi atari abo banyarucari twama twita abanyarucari, ubona ko batunze n'ibyo babiri yakuya nta migambi tumoye dukorera, ubona ko abantu baguma batabona iyo baja. Hanyuma yaba leta yari yatomoye, nk'ubu tuvuge nk'iby'abana, nk'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda, yaba bwa dutomorera neza ibikorwa by'ingene bokura abo bana mu ibarabara, bufasha abana bakagira iteka. Rero birangura nsanga ntambatamba, nsanga wabungi kwiganya nabo narukundo rukihari no mu miryango hariho nabana bafise imiryango mugaba cyi batabafashe inchuti zidaheza ngo zishake kubatora.
Margarita Barankitse, murakoze cyane gose kandi tuboneho nakanya ko kubakeza kuri iyo myaka 20 ishyira hamwe Shalom rimaze.
Murakoze cyane Federico.